Mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Amahoro nshuti bakunze muri ko mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwaves mu Burundi, mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu muratwumva tankomanzi hirya nino, naho ku isi turi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com co kimwe no kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu. Hano muri studio y'indwi muri kumwe na Joy Diane nahazo ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga 10 wa gatanu kiza gushimikira kuri kamara mpaka mu Burundi.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ibitigiri by'imfata kibanza ivyavuye mu matora ya kamara mpaka mu Burundi byerekana ko ego yoba izimbere ya oya. Turi kumwe n'abamenyesha makuru bacu batandukanye batubwire uko byifashe mu ntara bakoreramo, duhereye kuri Fidelite ishatse akurikirana intara z'uburaruko bw'u Burundi harimo Nkangozi yatoreyemo umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'uramutswa Runani ya Mizero y'Abarundi agatongwa sa Fidelite. Amahoro ivy'imfata kibanza mu ntara ya Ngozi byifashe gute?
Sasa kibanza mu ntara Ngozi uko twikura mu mukujije amatora muri iyo ntara uvuga yuko ego ifise amajwi 43.8% kwijana, oya nayo ifise 11.3% kwijana. Amajwi yabaye imfa gusa na ni 3.1% nayo abadafise aho bahagaze na 2.6%.
Hama hari abo muravugana begwa n'ivyo vyavuye mu matora nkuru na niya Mizero y'Abarundi hamwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD bakubwiye iki nimba mwavuganye?
Ese abo twarobwe twondera abo Mizero y'Abarundi harimo turaronka, ariko umugambwe CNDD FDD twavuganye n'urongoye mu ntera Ngozi aho yishimiye intsinzi baronse, akanavuga yuko ashimitse cyane ingene abarundi bitaje cyane ayo matora na cyane cyane hakiri kare aho igihe 36 bari baheje gutora.
Fidelite ishatse, urakoze cyane gose, ubandanye ubikurikiranira hagufi. Hama turaheza tuze kugaruka ko makuru yacu yo hanyuma. Turafise kandi kuri telefone mugenzi wacu Raymond Zimana nawe ari mu gisagara cha Bujumbura kugira ngo atubwire ivyuko ayo matora ariko aragenda, ariko ndumva ku murongo wa telefone tudashoboye kumugumana. Raymond, uratwumva wewe? Raymond, uratwumva? Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukanya tucadusura kubamenyesha makuru bacu batandukanye.
Guhera isaha 11 n'igice gushika isaha 2 zo mu gitondo mwo twumvira ku mirongo migufi 73,025, 95,685, 99,815 n'11,995. Guhera isaha 10 gushika isaha 2 zo mu ijoro mwo twumvira ku mirongo 13,630, 15,460, 15,675, 17,575, 17,530. Naho guhera isaha 2 gushika isaha 4 zo mu ijoro mwo twumvira ku mirongo migufi 6,640, 9,447, 10,170, 13,630. Nijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Mugenzi wacu nawe Jean Bosco ndarurinze akurikirana ihagufi byabereye mu ntara ya Kirundo. Bosco, amahoro.
Amahoro cyane dia.
Ivyimfata kibanza byatangajwe na CEPI Kirundo vyifashe gute?
Ego ibiharuro byadushikiriye bivuye mu gwisepi utunganya amatora mu ntara ya Kirundo byerekana ko Ego yatsinze ku rugero rwa 83 n'ibice ubusa kimwe kwijana abatoye oya ikaba yatowe ku rugero rw'amajwi 11 n'ibice 20 kwijana amajwi amwe yabaye imfagusa nayo akaba arugwa kuri 3.32% kwijana amajwi nayo yaba atacho bayavuze ko na harugwa kuri 2.646% kwijana nayo ivyo biharuro vyifata kibanzo bikerekana ko abitabiriye amatora bayitabiriye ku rugero rwa 98.82% kwijana
Nko hama ikibazo n'ica kindi narimbaje na Fidelite ishatse abubegwa cyane babonetse ku mbuga bariko baramamaza ego canke oya harimo Sende DFDD hakaba mununani ya mizero y'abarundi ku ruhande rumwe bavuga bamwe titora ego abandi oya abo mwavuganye bakire gute ibyo bitigira ivyimfata kibanza
ego ni uko bivuze nuko bimeze umugambo se DFDD ni wagaragaye cyane ku rubuga wigisha gutora ego uwo mugambo twawegereye turegera uburongoye ariko yatubwiye ko ibijyanye n'amatora bibarizwa mu mugwi bibarizwa mu burongozi bw'umugambwe ku rwego rw'igihugu ubona bore ku rwego rw'igihugu akaba atacho barashikiriza ariko kandi ntitwagaruke ngaho kuko abigije ego abuguruye kwigisha mu ntara ya Kirundo n'umugambwe sawanya Frodebu nyakuri yiragiyanda daye ishami yemewe n'amategeko abo nabo batubwiye ko bakiriye neza cyane intsinzi ya ego kuko ku bwabo atakindi cyari gutsinda atari ego ndetse bagasaba abatashoboye gutsinda bigije oya ko bokwakira neza ibyavuye mu matora abandi twegereye rero na cyane cyane ko bavuze bagaragaye cyane bigisha oya nurunani amizero y'abarundi abo icyo batubwiye nuko batashimishijwe na gato ya n'ibyavuye mu matora abavuze yuko ibiharuro byabonetse atari byo byari kuboneka iyo haboneka umwidegembyo uko bivuze aha naho bakaba baziguye ko abanywanyi babo batari bake mu bice bitandukanye bagiye barahagarikwa na bamwe mu bajijwe intwaro bagatabwa mu busho ibyo bikaba byatuma badashobora gushika aho bamwe muri bo bakavuga yuko bari bafite impapuro z'indorerezi zabo izo mpapuro bakavuga ko bafashwe batarazitanga kugira ngo abategetse kuzihabwa bashobore gushika aho amatari karabera kugira ngo bayahagarikire.
Urakoze cyane gose Jean Bosco ndarurinze ubandanye ubikurikiranira hagufi ama makuru yacu hanyuma turaza kongera na wowe tukugarukeko.
Murakoze cyane.
Jean Bosco ndarurinze acakoregwa mu ngata na Diane Ndonse. Diane amahoro.
Amahoro neza Diane.
Ibitigira ufise n'ivyo mu ntara yahe ugere muzukorera mu zose.
Ahanini mfise ibitigiri byo mu ntara ya Muranza aho makomine atandatu nyine agize iyo ntara ya Muranza ahanini batoye ego ku bitigiri byinshi cyane aho bataja munsi ya 70%.
Ni kuvuga ko ari bingahe Gadiane
amakomine ni
kuvuga ko ibyo bitigiri ari bingahe ku rwego rw'intara ya Muranza iby'amakomine turava tubigaruka ko hanyuma
ku rwego rw'intara ahanini ndiko ndavuga yuko ahanini ari nk'ikomine ya Rutegama ku isonga ifise amajwi 85.35% kwijana.
Urakoze cyane gose Diane. Mwavuganye na bo vyega cyane nk'amizero y'abarundi na Sende DFDD.
Ego me hanini abo mu Sende DFDD bari bo basa n'abatashimye kugira icyo babivuze ko abarongoye intara gusa abo nk'abo mu mizero y'abarundi bitwa ko bahiganye cyane mu gutora oya bo bavuze yuko batemera cyane gose ibyavuye muri amatora kuko indorerezi zabo zitashoboye guhagarikira amatora nk'uko bikwiriye.
Urakoze cyane.
Harimo abahagaritswe.
Urakoze cyane ubandanye ukurikiranira hagufi iby'iyo nkuru nawe turaza kukugaruka ko hanyuma hama muri rusangi Karusi niyo yabaye iya mbere mu gutora yego iri kuri 83.76% ikurikirwa na ntara ya Kirundo iri kuri 83.1% Ngozi hizugugira bwa gatatu iri kuri 82.8% Kayanza naho 82.45% Muyinga ya gatanu 81.4% Cibitoke ya gatandatu 80.8% ivyo si ukuvuga ko ari bitigira ntabanduka kuko ari vyimfata kibanza bitangazwa ku rwego rw'intara bubanza iza ubwindwi 86% ikurikirwa n'intara ya Murambyi iri kuri 79% Gitega y'icenda iri kuri 75.8% aho turiko tuvuga ego hama ibujumbura naho yoba iri kuri 75.74% nkuko bitangazwa na CPMR Bujumbura Ruyigi iyo iri ku murongo wa 11 iri kuri 72.67% by'abatoye bo babatoye ego Bururi naho 71.96% ikurikirwa na Cankuzo kuri 13 iri kuri 70.52% Rumonge 66.52% ikurikirwa na Makamba ku murongo wa 15 yatoye ego ku 65.6% Rutana 16 yobatoye ego kuri 32.91% Imwaro naho ni kuri 17 wabatoye ego kuri 61.74% Bujumbura Meri nayo igaca iza kuri 53.1% murumva uko rero mu ntara amasepi avuga ko ibitsigiri baronkejwe byari byifashe turarindire yuko seni iza kugira ico ivuga ku rwego rw'igihugu cyose ikemeza canke ikavuga yuko hariho duhinyo twatwaratoriyemo ibikurikira murumva ko biza kuza biramenyekana uko umwanya uzuritera mutino ni ubwirizwa nshingiro rikaramuka rihinyanyuwe nibiki bizohinduka ni mukanya dufashe akaruko gato
Kingale tu kampara Ona na 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 Sincha kakukura Habe ni segonda Oh baby Sincha kakukura Habe ni segonda Oh baby Sincha kakukura Habe na gato
Itegeko nshingiro rikaramuka ryemejwe mu gihugu cy'u Burundi bikuru bikuru bizohinduka nk'ubwa mbere umukandida wese ashaka kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu azobwirizwa kuba afise imyaka 35 canke ayirenza hama ibiringo by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi bizovanwa kuri 5 bishegwe kuri 7 kandi yemeregwe kutoreza manda azibiri ikindi gikomeye nuko ibanza bikomakomeye muri leta byose bizoramutswe mu Burundi atigeza agira ubundi bwene gihugu bw'ikindi gihugu izindi mpinduka zirimo muri iyo bwirizwa nshingiro rishora ko ari shasha rigenga Burundi nuko intebe y'icegera caka bica umukuru w'igihugu izovanwaho isubirizwe niyo umushikiranganje wa mbere azobazwa ibikorwa byose vya leta uwo mushikiranganje azogenwa n'umukuru w'igihugu mu gihe itegeko ryahahora ryatomora ko umukuru w'igihugu ategerezwa kudasangira ubwoko n'icegera ciwe integuro ihari ubu ntigaruka ku bwoko bw'icegera cyo mushikira canke cyo mushikiranganje wa mbere ashobora kuramutswa igihugu cy'u Burundi ikindi kizohinduka nuko ibwirizwa nshingiro rishasha ritomora ko inama nshinga mateka na nkenguza mateka ataburenganzira bizoba bigifise byo gukombora umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu gihe akoze ikosa rikomeye ni mu gihe ryahahora ryavuga yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi aramutse akora ikosa rikomeye harimo nibiturire canka yandi makosa inama nshinga mateka na nkenguza amateka byari bifise uburenganzira bwo kumukumbura nta murundi numwe aburanishirizwa hanze y'igihugu ciwe c'u Burundi uko niko integuro y'iyo tegeko nshasha ribisigura nivyo rero nyamukuru bizohindurwa ari nkamwe iyo tegeko seni yemeje ko iyo ego yatoye oya none mwebwe ngaho muvuga iki kuri iyo mbwirizwa nshingiro rishobora kuba rishasha mu gihugu c'u Burundi hama ayo matora nayo yagenze gute aho mwari muherereye ku mitumba ma commune ma quartier atandukanye tugiye kubaha ijambo kugira ngo mutugire ku muriri uko mubibona
Walimo kwano kwangika kukume abafere bacamu tubasunge abantu sabarafu tubasuze
Walimo kwano kwangika kukume wambe duse ku murongo wa telefone akari Jafet ikaze ku juri ya Amerika Jafet Jafet.
Yes.
Ikaze kujugi Amerika.
Ndabumva cyane.
Yego, duga ku ijambo.
Aha mu Rusaka aho merereye.
Mhm.
Matora ejo yarabaye twarayitabye.
Rusaka ushatse kuvuga Zambia canke Imwaro.
Ah, muri Zambia.
Muri Zambia, mhm.
Uko byagiye akurikirana twarabibonye.
Mhm.
Ariko ntiyagenze neza uko twabisimye, harabaye ibintu by'iterabwoba. Abesi batoye ego kubwo bavuga ati hamwe bosubira mu gihugu bagire ikibazo.
Iryo terabwoba mwarikoregwa na bande ga Jafet? Nimba uri mu barikorewe canke abakubwiye ko barikorewe?
Abayivuze ntibasimye kubibyondora uko byagenze, mugaseye ku bwanshi nta wanteye ubwoba. Mugabe se bavuga ati yewe abo twagiye turayaga bavuga ati na toyego ku bw'iterabwoba abantu bagiye barangiye. Mutanze ni uko byagenze.
Ego, hanyuma ga Jafet mwarashoboye gukurikirana uko amatora ya ivyavuye mu matora vyariko biraharugwa canke?
Ese barabikurikiranye mugabe twarabiravye neza bre.
Hama ivyimfata kibanza mwashoboye kubimenya ngaho Zambia ivyo byavuyemo?
Rwande rwanze wese ndabimenya neza.
Iryo bwirizwa nshingiro rishasha rikubwiye iki wewe?
Ubwa sewe uko ndabirabye iryo bwirizwa sinyo ndabirabye uko narisomye. Narabonye uko mwega arimo ibintu by'inkinamico bidashobora korohereza Abarundi.
Tanga akarorero
ukuntu yahora ryavuga yuko umuperezida ashobora kwitoza kubera ku myaka 35 kuduga, kandi bikemeza yuko abafise ubwenegihugu atahandi yigeze kwaubwenegihugu.
Iryahahora avuze ko yitoza afise 35, ariko iryahahora yitoza yaba afise uburenganzira bwo kwitoza mu gihe akwije imyaka 40 canke irenga, ariko ubu unye batezuri bavuze ati n'uwa 35 ashobora kuramutswa Uburundi mu gihe akwije ibindi bisabwa n'amabwirizwa azobagenga igihugu akomotse kuri iryo bwirizwa nshingiro.
Urazi neza yuko igihugu kirashaka gutwara abantu umunani y'imyaka 35 imyaka 35 abakiri 35.
Wewe uri nka wewe nk'uwari kukubwira ati isubiye ku imyaka wari gushima ko haja kwingaha? Imyaka ingahe?
40.
Urakoze Jafet ngaho Lusaka Zambia, ibyumviro byawe n'uburenganzira bwawe bwo kubishikiriza, kandi tugushimire kuri kano kanya wahaye ijwi rya Amerika. Urakoze cyane rwose. Umurongo wa kabiri uriko Habimana. Habimana, ikaze ku ijwi rya Amerika no muri Isanga.
Yego cyane. Murakoze cyane.
Yego, ni impore ga Habima.
Eko ni impore kabisa, tumeze neza.
Aho uherereye hamuduge ku ijambo?
Yewe, aho mperereye mu manuko bw'igisagara hameze neza, haratekanye. Icyo nagomba kugaruka ko ni iki kijyanye n'amatora ya referendum ejo yabaye. Aho jewe mperereye mu manuko bw'igisagara novuga yuko yabaye neza cyane. Uko nk'uko ngene twari tubyiteze tukaca tubona uko byabaye ejo, ndabona yuko hari ikintu novuga yuko cyari cyahindutse.
Wari witeze iki ga Habima?
Ku bijyanye n'urukurukuru rwariko ruravugwa ku munsi wa gatatu nko ku mugoroba, warabona yuko abantu bariko batashe bafise ubwoba bashobora kwibaza, kuko urazi nko mu matora yagiye arakurikira nkarya Demire Kenzo mwarabonye nk'ibintu byabaye abantu batoye bafise ubwoba. Ibaza rero ko bishobora kugenda nka twe nko mu karere twari duherereyemo, turazi nka sivere twari twamaze gushika mu mazu, kuko turazi nko mu mabarabara umaze kubona abajejwe umutekano ari benshi, twatangiye kwiyumvira vyinshi. Ariko rero buteye mu gitondo twarabonye abantu baratoye umutekano nkangere, nta musumikano, turetse gusa bamwe bamwe hariho nk'abashoboye gutora nk'ahantu hamwe nyene ngaha ku rya kabiri, niho hafashwe umuntu yatabuye ikarata tukabona abapolisi baciye bamujyana aho. Oya, niko kanenge novuga kaba karahabaye. Naho muri rusange umwe yatoye akari ku mutima nkuko abarundi dukunda kubivuga.
Yego, hamaga Habima, ubwo niki kuri iryo bwirizwa nshingiro rishobora kuzogenga igihugu cy'u Burundi mu misiri imbere?
Yewe icyo noriko namwo novuga, nobanza mbere ntaraja ku rutonde rw'ibyo, nobanza ntavuga kubiri bari abantu babiri babona yuko twatoye yego abandi tugatora oya. Icyo novuga gusa nuko mbona ati kwiza impande zibiri kuba twatoye yego na oya hakaba hatsinze oya. Novuga
ariho uvuga ngo hakaba hatsinze oya.
Oya navuze ati ko hatsinze yego, twari hari ingingo zibiri yuko tubwirizwa gutora oya na yego.
Nta yego canke nta oya iratsinda, biracari iby'imfata kibanza seni n'ibifise uburenganzira bwo kwivuga.
Imfata kibanza tumaze kubona turiko turumva ku maradiyo heshi bavuga yuko yego yatsinze. Nagira ngo ati rero nuko ufatana mu nda nk'ukuri ya muganwa yari yarabivuze, yavuze ati ntihatsinze amahoro, hatsinze abarundi, nuko hatsinze abarundi tutora abana rimwe. Ariyo mpamvu jewe novuga ati kubijyanye n'uriya gwasa cyangwa pita, ahubwo bari bakwiye kutubera akarorero, ntibazobe aba mbere mu kututurira, ahubwo bakatubera akarorero bagatanga n'ihumure muri twebwe batoba.
Urakoze hamavunagura nabyo kuco
rero nagaruka ko naka kantu warumbajije icyo noba ngo nako mu bisanzwe urabona yuko bashize ku myaka 35 y'abazitoza, je novuga yuko atukugwaruka rega baratukumiriye kuko iyo myaka 35 novuga yuko ari myinshi cyane, ni myinshi kubwanje. Novuga yuko ari gushyira nko ku 25 kuko novuga yuko nk'umuntu ahejeje amashuri akavuga ati ndafise uburenganzira nanjye bwo kujya muri politike, ndafise uburenganzira bwo kwitoza ku giti cy'umukuru w'igihugu. Tugiye kuraba iyo myaka novuga yuko ari myinshi cyane, ni myinshi cyane novuga yuko gwaruka tugikumiriwe rwose, baracyafise akantu bakidukumiriye, kurumva ko niko kantu novuga ninze bari bakwiye kari gakwiye gukosorwa.
Ugira umunsi mwiza Habimana.
Ego namwe mugira umunsi mwiza, murakoze cyane.
Ego, amatora ya kamarampaka ahiwanya ho muri yagenze gute? Hanyuma ico mugona canke ico mushima munegura kuri iryo bwirizwa nshingiro rishasha rishobora kuzogenga igihugu c'u Burundi mu minsi iri imbere ni icahe? Nivyo turiko turagaruka ko kuri muri isanga y'uno munsi. Hari kandi na Ntakirutimana ari kundi murongo wa telefone. Ikaze na wewe Ntakirutimana.
Ego kaze umunyeshako mishanga kuri Amerika.
Twe atari bihava bihinduka mu kanya mbona bwa kengera buraza kwira.
Ego kabisa, Imana ishimwe kabisa.
Nawe ni impura aho herere?
Impore je ni muri komine Uganda, nika muri zone ndava. Amatera ageze neza cyane, tamusunikano bafite umutekano ucungereye neza. Yo amatera ageze neza aho merereye, akagenge niba narabonye mu ego.
Hama ivyigyo bwirizwa nshingiro naho rishobora kuzokugenga mu misi iri imbere naryo navyo?
Iyo mbwirizwa shingiro ngenda bibona sinemera nabivuga ahubwo kuko ryabaye atari gukumvikana hagati y'abanyepolitiki abarishe kera iyo muri mivyo yarusha ahite ko ryabagenga banashinze.
Ushaka kuvuga iki ko ryabaye hatabaye kumvikana hagati y'abanyepolitiki ga Ntakirutimana? Turumva tudashoboye kugumana uyo murongo wa Ntakirutimana aho yaratwakuye ari ndava muri ntara ya Cibitoke mu gihugu c'u Burundi. Ako turase kandi niyo nkuru, nawe niyo nkuru ikaze, niyo nkuru nawe nyene ni telefone yiwe ntidukundi. Ikiganiro ni muri isanga no munsi twabahaye akanya kugira ngo mutubwire ico mugona kwibwirizwa nshingiro rishasha rishobora kuzogenga igihugu c'u Burundi ari nka mwese nivuze ati yego yaratsinze oya. Hama mutubwire n'amatora kamarampaka uko yagenzeho muherereye hatandukanye, haba bari hanze igihugu c'u Burundi, haba kandi nabo bari mu mitumba itandukanye, makomune atandukanye, makartie atandukanye agize intara 18 z'u Burundi.
Mwihumbi kutenda kabla ya kusema maneno ya kuchoma ni tisho kwa amani.
Tumetoka mbali tumepata shida sasa wananchi kusema kweli sina nafuu. Twaomba wanasiasa msiturudishe kwenye hali ya shida. Ewe Mungu wetu tusaidie ili inchi yetu iwe na amani.
Juga Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga turase kandi na Asmani ari ku murongo wa telefone. Asmani, Asmani ikaze ku Juga Amerika. Urakomeye.
Turakomeye buke buke.
Buke buke kubera iki?
Urazi ubuzima buragoye.
Cha utangwa ka ibigora ibigora bagabutsha uhakomerera nawe. Yego, uherere he Gasman? Uherereye he?
Pardon?
Ni uherereye he?
Ndiko ndakumva neza.
Duga ku ijambo ushikiriza icyumviro cawe basi wa rufisi.
Okay. Urabona ahandi hadatomoye.
Urahantu hadatomoye?
Hadatomoye ne.
Ni ukuvuga? Asman, urahantu hadatomoye ni ukuvuga? Asmani? Ha? Asmani unatupata? Ndumva tariko aratwumva ntakundi. Ariko turabandanya twandika twakira abandi aho muherereye hatandukanye kugira ngo mushobore kubandanya mutubwira ico mugona kwinobwirizwa ntegure y'ubwizwa nshingiro ushobora kugenga Burundi mu misiri imbere ari nkamwe seni yo kwemeza yuko ryatowe n'abanyagihugu bakeneye kugira ngo ibwirizwa rindegemezwa mu Burundi. Muratubwira kandi naho muri uko mwashoboye kutora mu bice bitandukanye ni mu kiganiro muri sanga. Harihurira batanguye kuza baragira ico bavuga kuri amatora kamaramaka mu gihugu c'u Burundi, ugihugu c'u Budagi kibicishije mu bushikiranganje bwabo bujeje imigenderanire y'Ubudagi n'ayandi makungu, bwavuze yuko amatora yabaye ejo mu gihugu c'u Burundi ari amatora ashobora gusubiza inyuma amasezerano ya Arusha yari yahaye amahoro igihugu c'u Burundi. Mu itangazo ubwo bushikiranganje bwasohoye kuri uno munsi wa gatanu guhamagarira leta y'u Burundi kwemera ikaganira biciye mu bice mu biganiro bitandukanye hama igasaba yuko ayo masezerano yarusha atosubizwa inyuma bafatiye gahengwe bari bara yari yarahaye igihugu cy'u Burundi turava tubigaruka ko makuru yacu yo hanyuma cha tubandanya ni kiganiro muri sanga aho twabahaye akanya kugira ngo mutubwire ico mugona kuri amatora ya kamarampaka. Tose kandi na nzohabonayo ikaze kujugi Amerika no muri muri sanga nzohabonayo.
Ndabahaye mwiriwe.
Murakomeye.
Ego turivyura cyane.
Ego.
Ego.
Duga kwijambo.
Rero ikintu nifuza kuvuga nuko twebwe abarundi bama badukengera kandi dushoboye.
Bande babakengera? Bande babakengera?
Abadukengera n'amakungu kandi n'abarundi tukongera tukikengereza. Rero iyo umuntu ashaka kubaka urugo rwiwe arategekanya akajyo yoshobora gutunganya urugo rwiwe kandi ibiri mu rugo rwiwe niwe ategerezwa kubona ibiba biriko birajya imbere kandi nongere nshima iribwirirwa shingiro twaraye twemeje ni ukuri iribwirirwa shingiro nuko twokwerekana yuko dushoboye eka ntiturabe Amerika urabizi iriko iremeza amategeko yabo ntiyigera isara ifashanyo amakungu baze kuyifasha ariko twebwe ibihugu bya Afrika tubandanya tuguma twizera ibihugu byo hanze ntacyo tuzokwigera twigera kwifasha
nuko isano riri hagati y'ibyo bwizwa nshingiro n'ibyo uvuze yuko ari ukwitikengereza n'irya hega just nzohabona
isano ituma bavuga ati ngo nukwikengereza nuko abantu bavuga ati batora oya bavuga ati ngo kuba turi ko turahonyanga amasezerano yarusha tena ayo masezerano yarusha yatowe n'abantu kandi azosubirizwa n'abantu kandi twebwe turi mu Burundi turabona umutekano ni wose ahantu ni igihugu gituje kimeze neza cyane kandi ndabyishimira n'ubunye novuga ati ejo twatoye mu mahoro umutekano ntangire ahubwo tubaryoherwa cyane cyane cyane
hama icushima kuri iryo bwizwa nshingiro naryo rindi
ico
icushima gose kuri iryo bwizwa nshingiro uvuga ko ejo ryatowe ejo
ico nshimira kwibwirirwa nshingiro nuko ibyo batwigishije ibyo tubonanye birimo bagiye baratwigisha batubwira nuko bahaye agaciro abarundi ubwabo
gute
bahaye agaciro urundi ubwabo dushaka gufata nk'ingingo ntituzorinda kujya guhanuza abanyamahanga
hari ingingo bivugamwo bagusiguriye waduha kwa karorero
ingingo badusiguriye nuko nk'umuntu w'igihugu cyacu tuzamwitorera kandi atamuntu tutavuga ati turinda barinda kuza kutuza ati uyu ntimutore kandi ibwirizwa shingiro n'ibyo nyene riri mu murekurira
ariko n'ubundi umukuru w'igihugu cy'u Burundi yahora atorwa n'abarundi nzohabonayo
sabwe
umukuru w'igihugu cy'u Burundi ntiyahora atorwa n'abarundi
ubwa mbere turemeza ko yatowe n'abashingamateka hanyuma irigira kabiri turabona ko yatowe n'abanyagihugu kandi ntitwari twatumye iyo baba bavuga ati ngo cyari kiringo cya kabiri
ntitwinjira mu by'ikiringo uno munsi turiko turagaruka kukungene amatora ya kamarampaka yagenze aho mwari n'ico mugona ni ukuvuga icunegura icushima ibwizwa nshingiro ishobora kugenga igihugu cy'u Burundi urakoze cyane rwose nzohabonayo ugira umunsi mwiza.
Amen, amen, muheze gigo namwe.
Urakoze. Turafise kandi na Justin kundi murongo wa telefone. Justin ikaze.
Ego,
urakomeye.
Ndakomeye cyane.
Duga ku ijambo.
Hanyuma jewe yagize ngo ni nabo ni aherereye. Amatora yagenze neza. Nabonye bari kubona kubita abantu batonze imirongo bagashyikirika kandi bahagenda ubona nagira agashyikirika basubira
ariko hariho nkamenyesha makuru bacu n'inkuru twagenda turabona ijya nino bavuga yuko hariho abagiye barategekwa ibyo batora ayo makuru we ntiyagushikiriye canke ntavyo wabonye aho waruri
o igeje yose ngirango koba saba ikwite kana yundi go aho na rimwe rishaho sandwerereye ka ati ni twabonye cyo ko abantu bateso ubuntu ngo tutore ibi kandi niyo byoba nta muntu yinjira hano ubundi mukamukitora umuntu yari cyane ari wenyine
cyo gituma ngira ngo byaba bigoye kwemeza canke guhakana
urumva rero niyo byaba byarabaye icyo nta nta byaba gito uko umuntu yari yinjira hano akongera agashyira mu gasanduku akandi atereka umuntu ngo nakore iki n'iki
urakoze cyane rwose ejo sitambwira umunsi mwiza yego tuhafise na Theogene Theogene ikaze ku ijwi rya Amerika
murakoze cyane
yego murakomeye
turashima Imana
yego muduge ku ijambo
ariyo matora ariho nde numva yakagombye kuba meza ijya akozwe mu mucyo twakumye twumva ko bavuga ngo abazatora bo yego bazamererwa nabi ngo bazaguhura n'ingorane urumva ayo magambo iyo yamaze kuboneka yumvikana bayavuga bigahita bigaragara ko ayo matora nta kintu kizima kizayavamo tugahita tuvuga tuti rero imipira yo kujya muri ayo matora kuko n'ubundi niba bavuga batuzatora bo yazahura n'ingorane uramutse ugiyeyo ugatora oya waza bakakumesa nka kujya bajya babivuga urumva byaba byunguye
kugawuti
ikigaragaye yakagombye kuba meza iyo batora bakurikije ibyo abaturage bashaka bataze ngo bavuge inyuma ngo tora aha ngo gira gutya gira gutya ariyo amatora yakagombye kuba meza pe ariko niba badakurikije uburenganzira bw'abaturage ngo babahe gutora uko babitekereza aho nta demokarasi yaba irimo niko mbitekereza
urakoze mbwahaye n'urundi ruhande ruko uravuga ko yagenze neza cyane rwose wakoze Theogene ubwira umunsi mwiza
murakoze cyane namwe
yego murakoze mwe muri ko mura twumviriza muciye kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu muduhaga telefone kanyu hama tubahamagare mwongeye mutubwire naho muri ko mura twumviriza muherereye mushikirize n'ivyumviro kuri byo turi ko turayaga ko uno munsi wherever they are
Amahoro, amahoro turayakeneye mu gihugu cyacu cy'u Burundi Nyagasani tabaye igihugu cyacu kitahava kigira mu kaga Mana yacu tabaye igihugu cyawe ugishyire mu maboko yawe Tahuka mutahuka Barundi mwese muze twubake igihugu cyacu
Kiganiro kiracari muri isanga akanya ni gwanyumwe bakunzi bijuru ya Amerika ho muri hose muri komera twumviriza turafise majambere majambere ikaze kujuru ya Amerika
ndabara mu gice cyose kujuru ya Amerika
urakomeye
turabakunda n'abagiye turakunda kwitega amatwi cyane
uyitega amatwi urihega amajambere nimba atari ibanga
ingozi kabisa ingozi mu muci
ingozi muyahe komune
ingozi ni ahanyene ingozi ngira murahabona ego
nuko majambere ni icugira uvuga kuri kamara mpaka canke kuri iryo bwirizwa nshingiro nyene
ego nico nagomba mvuge ku bijyanye n'iri bwirizwa nshingiro twaraye twemeje mu bisanzwe abarundi barabiyemereje
uruhande rumwe apana bose
mu bisanzwe abarundi benshi mu bagize igihugu baragirishwa barasabye yuko bwirizwa nshingiro ryonyanyurwa mu bigabane bimwe bimwe nyamara cyane mu gihe hari ibyo bigeze kuba bariko barashwanira mu by'ibirungo mu gihe nyeka cyo abanyagihugu tutabikurikiranye neza twumva mengo bari bajyanditse nabi hari ibyo bari bashyize hagati na hagati mengo bitari bizicuza mu bisanzwe rero ubuya abanyagihugu benshi barasabye yuko imyanyuka kabisa hanyuma leta nayo twarashimye ko ibyo twasabye cyane cyane z'abanyagihugu birimizi ko byashoboye gukunda
abanyagihugu birimizi mwari mwasabye ikiga Theogene ku ruhande rwanyu
ku ruhande rwacu twe twasabye yuko ibintu by'ibiringo ko babikuramo cyane cyane kubera twasanze mu gihugu iyo kenshi abakuru b'ibihugu bagiye batora mu myaka itanu mengo hari ubwo bakuru umukuru w'igihugu yari afite imigambi y'iterambere akaba atari bwayirangure
ariko n'ubu ibiringo birimwo biratomora yuko ibiringo bizoba bibiri by'imyaka indwindwi guhera mu 2020 ari nk'amwe rirenganya iryo tegeko
yego indwindwi urumva irashika ku 10 n'ingahe n'imitende ngira ngo ese kimwe n'imyaka cumi tuba twabonyemo ngo ni mikeya cyane
urakoze cyane rwose ugira umunsi mwiza majambe
ndabashimiye cyane ku ishuri rya Amerika kabisa n'ukuri kandi ndabakunda cyane abanyagihugu benshi barabakunda
urakoze cyane mbega ngaho ingozi none umviza ijuri rya Amerika gutega majambe
96 n'ibice bitatu
urakoze
ijana na kane n'ibice bitatu
urakoze ugira umunsi mwiza
yego kabisa mugira mukiza abakuru b'ijwi rya Amerika hanyuma
sabwe
abenshi abapolitike kabisa abo bitagenze uko bari babyifuza bihangane baze dusangire igihugu cy'u Burundi igihugu cy'u Burundi mvira ko ari cyiza twe turakunda abatware beza kandi turakunda abatware twokumva yuko botwubakira ibyiza bodya hamwe ahubwo bakatwubakira n'ibyo kwigumura bamwe ngo baragiye
ugire umunsi mwiza urakoze cyane gusa uno munsi turagarukira kuri ivyo vyibwirizwa nshingiro hamwe n'uko amatora kamara mpaka yagenze urakoze cyane gusa majambere
Mashi dusaba tuvuga tuti amahoro turayakeneye mu gihugu cyacu cy'Urundi nyagasani
nabwiye ko hariho abamaze kugira icyo bavuga ku matora kamara mpaka yejo umugambwe iprona uramutswa Abel Gashatsi uvuga yuko ushimishwa cyane gose n'ivyavuye mu matora kandi ugashima yuko yagenze neza cyane gose wo mugambwe iprona urakeza inani n'imigambwe yose yagiye muri ayo matora kukungene bitwaye navyo nyene turaza kubigaruka ko makuru yacu yo hanyuma
Muri sangu munaho tugomba twakire rukundo ikaze ku juri ya Amerika murakoze cyane.
Urakomeye.
Yego turakomeye.
Mhm, tuga kwijambo.
Ya nagomba mvuge kuri aya matora yabaye.
Mhm.
Ya jewe ntabwo mvuga ngo ndashyigikiye ngo cyatowe cyangwa ntibyatowe.
Mhm.
Ariko icyo nshyigikiye gusa ni uko amatora yagenze neza.
Mhm.
Hama nk'uko numva amatora avuga ko ashaka kuba ibintu bitari byiza.
Mhm.
Bikaba byaragenze neza.
Mhm.
Ikindi nacyo navuga abarundi turakwiye kumenyera nyine amatoraje kw'abantu bakwiye kwemera ibyavuyemo.
Mhm.
Nibatere ingorane kuko urabizi kuva muri kahise kacu urabye amatora yagiye aba nta matora yigeze yemerwa nayo 1993 ndadaye bamutoye nubwo bayemeye harimo batayemeye n'icyo gituma yaciye yica rero nibyo byabaye uko byagenze kose siyo nari ndi mugabo batuze kuko nk'abanyagihugu bato batobobo uwo batwara uko aje kose ndumva atacyo biba bibahindura babareke kugira ngo bikumanirize iterambere ryabo.
Hama iryo bwiriza nshingiro rishobora kugenga igihugu cy'u Burundi naryo urigona ku ikiga rukundo.
Ya harimo uraba harimo ibintu usanga harimo ibizibira abandi ariko nuko n'ibindi bintu nawe ubona ko byari bigeze ko bihindukwa
bikumira abandi ushatse kuvuga iki hama ivyo hari hageze ko bihinduka navyo ni nk'ivya
byari bigeze ko bihinduka ndavye mu bindi bihugu mwakarure umukuru w'igihugu ashiraho umushikiranganji wa mbere ashaka mugabo iwacu usanga ari undi muntu bazana badahuje byiyumviro bazanye umuntu badahuje byiyumviro ntibazashobora kuyobora igihugu kuko igihugu kiyoborwa n'abantu bahuje byiyumviro ya uravye muri za Kenya urabona abantu nubwo haboneka umutotsi mugabo ava muri uyo mugambi wa CNDD mugabo akaza ahuje byiyumviro byo kuyobora igihugu ni byiza
hanyuma sabwe
ikindi nacyo navuga ntashimye nibyo bavuga ko umuntu afite ubwenegihugu bubiri adashobora kwitoza mu mwakirya kibanza urumva nta kundi birinze bishika ntabwo ibyo navuga ngo ndabishyigikiye kuko nubwo ndoronka ubwenegihugu ibyumviro byanjye ntibihinduka mbuba nitwa umurundi ya hari bimwe byari bikwiye guhinduka n'ibindi ubona ko byaje bikomera abandi ariko icyo umuntu asiba ni uko igihugu twese tutora perezida cyo twagwa hama abantu bakaronka amahoro
urakoze cyane rwose kuri ibyo byumviro byawe rukundo gire umunsi mwiza aho herereye
sawa murakoze
abarundi musubize imitima mu nda nimukiyumvire kwihorera igihugu rabarabe ibintu byose tumaze kubaka ntabwo twakwifuza gusubira inyuma nabuze kugwaruka ari twe Burundi bw'ejo rero muticaye hamwe mukaganira ni gute bizoshoboka ni gute bizokunda Burundi bene mama twese hano mu gihugu turayira musozi agakoroka turatakambye tugasemerera turakomya amashyi dusaba tuvuga tuti amahoro amahoro turayakeneye mu gihugu cyacu cy'u Burundi nyagasani tabari igihugu cyacu kitaha
y'isi n'ijuru hezagira Burundi n'abarundi
abandi bariko baragira ico bavuga nko mu ntara ya Kirundo na niyamizero y'abarundi ruvuga ko rutemera na gato biharo byavuye mu matora y'ibwizwa nshingiro rya hinyanyuwe rizo hinyanyugwa ari nkamwe byemejwe umukuru w'urwo runani havuga ko bagiye kwitura ubutungane kuko ngo indorerezi z'urwo runani zaburabujwe ni makuru yacu turiko turabategurira
aho mana yanje niyo mpamvu dukwiye kwicara hamwe kuko umutu umwe n'uwigira inama n'undi ubugirigiri bugira babiri muze rero urwaruka twubake igihugu cyacu imana yatwihereye kanatsinda n'igihugu cy'amata n'ubuki n'inyabagendwa igihugu gitatse byiza ntakagero mana yanje mana rurema fasha Burundi n'abarundi bose kuko atari wowe ntacyo twavamo mana yacu nyagasani we amahoro amahoro turayakeneye mu gihugu cyacu cy'u Burundi nyagasani tabari igihugu cyacu kitahava kigi
Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga uko mwatoye aho muri ingena amatora yagenze ico muvuga kwibwirizwa nshingiro ishobora kuzogenga Burundi mu minsi iri imbere ari nka hamwe seni nubandi bavyemeza boramuka bemeje ko ego yatsinze oya ni muri isanga mushobora kuba mufise aka WhatsApp muri ko muratwumva haba kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com canke ku yindi mirongo itandukanye ya shortwaves no ku mirongo yindi ya FM aho mutwumva yumvikanira mutubipe kuri guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe gutyo tubakure hama dusangira ivyumviro guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe
yani docteur I dedicated this song to all Burundians, wherever they are.
Amahoro amahoro turayakeneye mu gihugu cyacu cy'u Burundi nyagasani tabari igihugu cyacu kitahava kigira mu kaga mana yacu tabari igihugu cyawe ugishyire mu maboko yawe tahuka mutahuka Burundi mwese muze twubake igihugu cyacu kubaka bisaba ingufu zanje n'izi wawe wewe uri hanze y'igihugu Burundi mumenye ko na muntu yova hanze ngo aje kutwubakira igihugu cyacu Burundi musubize imitima mu nda nimukiyumvire kwihorera
Rose kandi na Fiston ku murongo wa telefone Fiston ikaze ku ijuri America
Yego ndabaramukije
urakomeye
Yego ndaho namwe iyo muri America mura
turashima Yego nuko nduga ku ijambo Fiston
amuje ye natura akimara maka yicho je sabise ko eshiga ubwa bivuga ngo tabiri cyigire byashizwe habona ndabona n'abari bose batejwe mugabo gusa habanyije ukutamenya ku bantu bamwe bamwe aho ba
Ariko Fiston ijuja wendiko ndagyumva nabi birasigura ko nabandi ariko bica bibagendekera urashobora kuduza gato
Yego ndashobora kuriduza
Yego
Ati beshi bamone iyo barironderera nago nanga karorero nka jewe naratubisha byije ati nayikuye kuri internet ndarironka kare gose nk'amezi abiri mbere yuko aba referendum
amezi abiri kandi na senitari bwarishire ahabonaga Fiston
bo jewe programme ya seni iyo yatanga ukuna matora yo
ariko ntacureka twibande kuri ibyo byuko amatora yagenze n'icubwo na kuri iryo bwirizwa nshingiro
Muze kubatora amatora n'ukuri urabona nta muntu uvuga ngo hariya habaye iki cyangwa habaye iki iwacu ngaha nk'ahantu twari duhereye mu Kamenge byari neza abantu barazindutse abandi bagenda izuba rimaze kwaka ukuri nta ngorane yabaye hanyuma icyo twiteze ko kuri iyi bwiza shingiro urumva iyo hari baraba ikintu cyose tuvuge mu gihugu kurayira umwe wese ku nyungu bishobora kuzanira nk'umurundi cyangwa nk'umunyagihugu aba ngaha mu Burundi iyo jye mu Burundi cyatumye mvuga ati reka nje gutora icyo jye ngo nari narayisomye ubwa mbere ndaraba ingingo izi n'izi n'izi ndavuga ati ni ukuri izi ngingo nshobora guhumuriza abarundi izo zirashobora nazo kubwira nawe
izo ngingo ni nk'izahe izo ngingo ni nk'izahe
ingingo narazi hariho nk'ingingo zavuga benshi bavuga ngo mukuru w'igihugu ngo araje ngo azuce arambira ku butegetsi mugabo usoma ibyiza shingiro intego y'ibyiza shingiro yerekana ati azomara imyaka indi ibiringo bibiri bitisubiriza
urakoze ubwira umunsi mwiza Fiston Ego akaye no kuri Fiston duce dusozera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi gusa imbere ko dusezerana ndabibutse yuko umwanya n'umwanya ku rwego rw'igihugu bizaba byavuye muri ayo matora ya kamarampaka bishobora kumenyekana ibitigiri by'imfata kibanza byavuye mu ntara byerekana ko ego yoba iri imbere ya oya tuzaza kubigaruka ko mu makuru yacu ari imbere ariko muri make ibyo bwizwa nshingiro rikaramu kari hinyanyuwe mumenya ko umukandida wese azoshobora kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu abwirizwa kuzoba afise imyaka 35 ibyingo by'umukuru w'igihugu bizovanwa kuri 5 bishwe ku ndwi hanyuma ibanza bikomakomeye muri leta byose bizoramutswa umurundi atigeza agira uwundi bwene gihugu intebe icegera cha kabiri cy'umukuru w'igihugu izovanwaho isubizwe n'iyo mushikiranganje wa mbere azobazwa imirimo ibikorwa byose bya leta uwo mushikiranganje azogenwa n'umukuru w'igihugu azoba yatowe mu gihe rero iryo tegeko ryahora ryatomora ko umukuru w'igihugu ategezwa kudasangira ubwoko n'icegera ciwe integuri hari ntigaruka ku vy'ubwoko bw'icegera cy'uwo mushikiranganje canke bw'icegera cy'umukuru w'igihugu iyo ntego y'itegeko nshingiro rishasha iratomura ko inama nshingamateka na nkenguzamateka ataburenganzira bifise byo gukombora umukuru w'igihugu mu gihe akoze ikosa rikomeye ni mu gihe igihugu byo riha igihugu rihari ubyahora riha ubwo burenganzira izo nzego nta murundi numwe aburanishirizwa hanze y'igihugu ciwe uko n'igihugu iryo tegeko rivuga nuko rero mwakoze kubana natwe inshuti bakunzi aho mwariko muratwumviriza makuru yacu ari imbere turaza kubandanya ivya kamarampaka mubandanye mutwumviriza aho muherereye yakoze Innocent Kimenyi yegeranije amajina ya engineer bari kumwe muhinga bw'ivyuma na Idiane Nahazwe ndayifurize kubandanya muranigwa
amahoro amahoro turayakeneye mu gihugu cyacu cy'Urundi nyagasani tabara igihugu cyacu kitahava kigira mu kaga mana yacu tabara igihugu cyawe ugishyire mu maboko yawe oh mana yanjye mana y'isi n'ijuru hezagira Uburundi n'abarundi aho bari hose kuko kuva na kera narindi basokuru n'abasokuruza barayamaze bati turabavukanye twose rimwe
ibiganiro by'Amerika birabandanya mu Kirundi n'Ikinyarwanda